ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze mu makuru kuri no mugoroba muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ambasade y'u Burundi muri Afrika y'Epfo iratabaza abarundi barenga 90 bafungiwe muri ico gihugu mu gisagara ca Pretoria.
Abarundi bashika 56 barahagaritswe mbere n'ubu bakaba gifungiwe muri ico gihugu, kandi uburyo bafunzwe mu kabari ari uburyo bubabaje cyane kandi butubahiriza agateka kazi na muntu. Hariho n'abandi mbere 34 bandi bafungiwe ahahoze isoko yahiye.
Uyo ni Maître Prime Mbarubukeye arongo ishyirahamwe ONLCT Uwe Ton Frère di Gwanya urudandazwa rw'abantu n'ukimukira. Israeli yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero byabaye ku itariki 7 y'uku kwezi kwa 10. Umwami w'Ubwongereza Charles III yatanguye urugendo rw'iminsi 4 mu gihugu cha Kenya. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatumiye inama inyuma yaho ikivunge cy'abantu ciroshe mu kibuga cy'indege cya Dagestan bashikamwo abanyayisraeli mu ndege yari iturutse muri Tel Aviv. Idonido na yayo makuru yose tuyace ijyanino mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru tehere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyihaye inkumbi vy'uyu mugwi vyabaye mu bumanuko bw'igihugu ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Fidel Niyonga barabandanya iyi nkuru.
Igisirikare cya Israel n'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi Shin Bet kuri uyu wa kabiri vyasohoreye hamwe itangazo rivuga ko Nassim Abu Ajina yishwe mu gitero cya bombe. Iryo tangazo rivuga ko Abu Ajina yari ayoboye umwe mu migwi y'abagwanyi ba Hamas witwa Beit Lahia Battalion. Uyu munsi nyene igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze ibitero mu bice 300 muri Gaza mu masaha 24 narangiye gikoresheje inteko zigwanira mu kirere no ku butaka. Cyamenyesheje ko abo cita abakora iterabwoba batari bake bo mu gwi Hamas bishwe muri ibyo bitero. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas ku munsi wa mbere bwatangaje ko abantu barenga 8,300 bishwe mu bitero by'indege z'ingwano vya Israel. Benshi muri bo akaba ari abapfasoni n'abana. Ishyirahamwe rijeje gutabara Save the Children rivuga ko abana barenga 300 bishwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Ibitero vya Israel vyabaye amasaha make nyuma yuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ateye ivyatsi akama makungu yateye kamusaba ko hoba gahengwe mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Netanyahu yatangaje ko kuba ari gukora ivyo mu gwi Hamas wifuza ko ari ibintu bitazoba kubera iki ari gihe cy'ingwano.
Umwami w'Ubwongereza Charles III ari mu gihugu cha Kenya mu rugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu kiri mu ishyirahamwe Commonwealth rigizwe n'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Fidel Niyongabo kandi arabandanya.
Umwami Charles III n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bashitse ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Bakiriwe kuri uyu wa kabiri na Perezida wa Kenya William Ruto mu ngoro iwe. Ambasade y'Ubwongereza muri Kenya yatangaje ko umwami Charles III azobonana n'abasekombata kugira bashimire ku ruhara bagize mu gufasha Ubwongereza mu ngwano z'isi yose uko ari zibiri zabaye. Ibiro by'umwami Charles III byatangaje ko azokwemera ibihe bibi byaranzwe n'intwaro ya gikoloni y'igihugu ciwe. Umwami Charles III n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bagendeye imva y'umugwanyi yaguye ku rugamba tamenyekanye mu kibanza citiriwe Uhuru. Ijambo rye giswahili rivuga ubwigenge. Umwami Charles III na Perezida wa Kenya William Ruto bashize urugori rw'amashugwe kuri iyo ntatemwa imbere y'uko baja mu kibanza kiranga insinzi y'ukwikukira kwa Kenya mu mwaka w'1963. urugendo rw'umwami Charles wa gatatu n'umwami kazi Camilla rubaye mu gihe Kenya iri kihimbaza imyaka 60 irangiye ishikiye intaya yo kwikukira. Kenya n'Ubwongereza birafitanye imigenderanire myiza yamara rimwe na rimwe iyo migenderanire yarabayemo ibibazo kubera urugamba Kenya yamaze mu gihe kirekire rwo kwikura ko intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Abanyakenya ibihumbi n'ibihumbi barahasize ubuzima muri ubwo rugamba.
Tuzi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abategetsi bakomeye babiri muri leta ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri bishuye ibibazo mu nama nkingu z'amateka ya Amerika ku miliyaridi 105 z'amadolari agenewe Israeli na Ukraine hamwe n'iyindi migambi nyamukuru yerekeye umutekano leta yiwe yasavye. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Urakoze Oriana, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin bishuye ibibazo vy'umugwi w'inama nshingamateka ujejwe amafaranga leta ikoresha ni mu gihe leta ya Perezida Joe Biden iri kigerageza guha Ukraine na Israel ubundi buryo bwo kwivuna umwansi. Ibibazo abagize umugwi w'inama nshingamateka ujejwe gutanga amafaranga leta ikoresha badije Anthony Blinken na Lloyd Austin yerekana ko bitazokoroha kuri Kongere ya Amerika kubyereke gushyigikira imigambi ya Perezida Biden kubyereke igihugu cya Ukraine. Perezida Biden akarondera imiliyaridi 61 y'amadolari agenewe Ukraine ariko abikora mu mwizero ko atazosubira gusaba Kongere amafaranga agenewe Ukraine mbere y'amatora ategekanijwe kuba mu mwaka uza w'2024. Muri rusange abademokrati hamwe n'abarepublikani muri Kongere ya Amerika barashigikiye umugambi wo guha Ukraine na Israel amafaranga agenewe kwivuna umwasi yamara hari igitegere gitera kiyongera cy'abarepublikani bafite amazinda ku byerekeye gufasha Ukraine. Ngaya makuru yo muri aka kanya.
Urakoze cyane Fidel kandi uradufite inkuru yerekere Lionel Messi umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru waturuka mu gihugu cya Argentine yarayatsindiye kandi gashimwe ku mupira w'inzahabu kagira akumunani nk'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka wa 2023 yayikaronkeye i Paris mu Bufaransa ejo ku munsi wa mbere. Fidel tubwire ibindi.
Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe kagira ku munani inyuma yuko afashije igihugu cyiwe cya Argentine gutsindira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Qatar mu mwaka urangiye w'2022. Ibindi bihe yatsindiye ako gashimwe hari mu myaka y'2009, umwaka w'2010, w'2011, w'2012, 2015, 2019 no mu mwaka w'2021. Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru nicyo gikombe atari bwatsindire mu buzima bwiwe bw'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Lionel Messi afite imyaka 36 yarangije mu kibanza cya mbere imbere ya Erling Haaland umukinnyi w'umusatirizi mu mugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere Manchester City wo mu Bwongereza na Kylian Mbappe bahoze bakinana mu mugwi Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Messi yarashimiye umumenyereza mukuru w'umugwi serukira igihugu wa Argentine abo bakinana muri uwo mugwi n'abakozi bawo kubera batumye atsindira agashimwe k'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka w'2023. Yavuze ko anezerewe cyane no kuba yatsindiye ako gashimwe. Yatangaje ko ari iteka kuri we atazokwigera yibagira. Yavuze ko gutsindira igikombe cy'isi yose aricyo kintu batari bwashike ko. Yahaboneye akaryo ko gushimira abantu bose bafashije gutuma igihugu ciwe cya Argentine gitsindira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka urangiye w'2022.
Ayo sera makuru agezweho hirya no hino ku isi muje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu internet ni www.voa.com. Adresi zacu za YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Ubuserukizi bw'Uburundi mu gihugu cya Afrika y'Epfo buratabariza abarundi barenga 90 bafungiwe muri icyo gihugu mu gisagara cya Pretoria. Nka bose bafunzwe bagirizwa ko ibyangombwa byabo byaheze bakaba batararonka ibindi bya Claverniyo nkuru arabitubwira.
Abo barundi bafungiwe mu gihugu cha Afrika yepfo bagwiriyemo abagabo nkuko umwe muri bo yabitwiganiye naho atashimye ko amazina yiwe amenyekana ku mvo z'umutekano wiwe kandi akaba nafunzwe yavuze ko abenshi bafatirwa ku buzi mu mamodoka mu bunywero canke ku bibuga by'indege bashaka gusubira mu Burundi yateguye ko abambere batanguye gufatwa ku bwinshi mu mpera z'ukwezi kw'icyenda isakwa rikabandanya muri uku kwezi kw'icumi Userukira Burundi muri ico gihugu ca Afrika yepfo yandikiye urwandiko abarundi babayo ababwira ko ifatwa n'ifungwa ryabo aserukira leta y'umutima uhagaze ibiro vyiwe muri urwo rwandiko ijwi rya Amerika ryaronse ambasaderi Alex Bukuru yanditse ko ibitigiri by'abafungwa vyabaye murengera kandi ko biguma biduga asigura ko bamwe mu bafatwa bagirizwa kuba muri ico gihugu ataburenganzira babifitiye hame nabagirizwa kurenza ikiringo ntarengwa baba bahawe cyo kugaruka ku butaka bwa Afrika yepfo yongera koko hari n'abafashwe bagafungwa bagirizwa ibindi byaha nko gusuma ugufata ku nguvu abakenyezi n'ibindi ibitigiri ijwi rya Amerika ryamenye ikuye mu Barundi bafunzwe rivuga ko abafunzwe barenga 90 bose bafungiwe mu gisagara cha Pretoria icyo gitigiri kiremezwa kandi n'ishyirahamwe ONCT Wetton on Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira buciye mu kinywa rikorera I Bujumbura twavuganye na Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shyirahamwe ryakoze mbere amatohoza kuri icyo kibazo
aho dusanga abarundi bashika 56 barahagaritswe mbere n'ubu bakaba gifungiwe muri icyo gihugu kandi uburyo bafunzwemo bukaba ari uburyo bubabaje cyane kandi butubahiriza agateka kazi na muntu hariho n'abandi mbere 34 bandi bafungiwe ahahoze isoko yahiye iri muri ico gisagara nyene ca Pretoria muri Afrika yepfo bose hamwe rero bakaba ari abarundi barenga 90 bafunzwe kandi mu buryo bubabaje mu gihugu ca Afrika yepfo
iryo shyirahamwe ryamenye kandi ko hari bamwe bamaze kugwa muri ayo mabohero kubera kubaho nabi bigasaba ko botabagwa Maître Mbarubukeye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
batatu muri bo baramaze kwitaba Imana bitabye Imana itariki 28 z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'2023 bapfuye kubera inzara kandi tugace dusanga ko muri abo nyene harimo 17 b'abarundi nyene hamwe na 6 bava mu gihugu ca Kenya bose bafungiwe hamwe mu kandi gasho dusaba icyo burundi ko ifashe na jenishiramwe mpuzamakungu rijejwe ubwimukira nuvuga OIM bagashobora kuvugana n'ibyihugu bafungiwe kugira ngo abarundi bafunze muri ubwo buryo ahubwo bashobore gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'amavukire cy'u Burundi
n'umwe mu barundi bafungiweyo yemeje ko hari abamaze kuhasiga ubuzima naho ijwi rya Amerika ritashoboye kuronka irindi soko ryigenga canke abatwara igipolisi I Pretoria byo kwemeza ko koko hari abapfiriye muri ayo mabohero umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo kibazo bakizi neza icyo bikoze Albert Shingiro yatubwiye ko ari mu kazi kadatuma avugira kuri mikro zacu ambasaderi Shingiro yatumenyesheje mu butumwa bwanditse ko ari kibazo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika yepfo buriko burakurikirana hagufi Shingiro yavuze kandi ko icyo gitigiri cy'abarundi barenga 90 bafunzwe gishobora kuba ari kinini yemeye ko abo ubuserukizi bw'u Burundi buzi badashika 10 kandi ko hari umwe yavuye ari kugwa Mbarubukeye kubwa bagenzi we bo mu mashyirahamwe yigenga nk'iriharanira kugwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero agasaba ko leta y'u Burundi yofasha abarundi bafise impapuro zaheze bari hanze y'igihugu
itafutanga inkaratasi z'inzira mu Burundi yoshiraho amabiro yavyo muri ambasade izerezo zose ziri hanze y'igihugu kugira ngo yuko abarundi bari hanze bokoroherezwa mu kuroswa izo nkaratasi z'inzira bari muri biriya bihugu nyine bagiyemo batarinze kugaruka ngaha mu Burundi ari cyo gusa cyo nyine kibazanye cyo kuronuvera izo mpapuro
aha umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yabwiye ijwi rya Amerika ku buryo bwo kubafasha buriho Shingiro asigura ko icyo ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu bitandukanye ku isi bukora ari uguha impapuro z'inzira zifata kibanza uwo urupapuro rwiwe rwaheze kugira ngo ashobore gushika mu gihugu cy'amavukiro kurondera urumari igihe kinini yateguye ko ubwo bushikiranganje ataburenganzira bufise bwo gutanga impapuro z'inzira kanatsinda mu Burundi pasiporo zitangwa no gushikiranganje bw'umutekano kandi ubusaba ubwo rupapuro murekarengane abwirizwa kwicikira mu biro by'igisata PAF kibijejwe ubwiwe nayo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo bwafashe ingingo yo kugira rusansuma rw'abarundi bose baba muri cyo gihugu mu rwandiko rwiwe ambasaderi Alex Bukuru yatangaje ko ari mu ntumbero yo gufasha byihuse umurundi yugira ingorane aho yo bari hose muri cyo gihugu cyeklave ni inkuru ku byijwe rya Amerika
akoze cyane bya Claver kuri iyo nkuru mu Burundi bakoresha amabarabara yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baridoga ko ashaje kandi ko abononera ibyuma byabo bagasaba ko yosanurwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara avuga ko umugambi wo kuyasanura uhari ariko ko uburyo bw'amafaranga butaraboneka inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo umusomerwa na Thierry Ndayishimiye
Amwe mu mabarabara sinzikaye cyane ni nk'ibarabara nimero zitatu Bujumbura Rumonge agace gaherereye mu mazone ya Kinindo na Kanyosha turi mu bumanuko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ushitse muri ako gace bwa mbere iyo kwibaza nimba kari karashizwe mu kaburimbo abagendesha amakinga amapikipiki amatagisi n'amabisi bavuga ko ibyuma byabo bihononekarira kandi ko n'ubuzima bwabo buhasigara
nka twebwe tugendesha ibyuma kubera ibarabara riguma ryononekara ari n'ibinogono byi
ukuri ibarabara ririfashe nabi gose cyane kabisa tubwa yuko nahantu hahoraga kaburimbo hose ubungira ngo wegwe muri habona hose gusa ni binogo gusa kabisa imodoka zacu zirahahonera cyane n'ukuri bashi imodoka zacu zononekaye gose ni bishimo gusa twemwe tuzi ibyo turi bukore kabisa
no mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abahaba n'abagendesha ibyuma bavuga ko amabarabara atera sinzikara akarorero ni barabara nimero 9 Bujumbura bubanza agace kari hagati y'amazone ya Ngagara cy'ibitoke na Kinama naho nyine ahahori kaburimbo harangwa ibinogo gusa abaricishamo ibyuma nabo nyine baba bazwa nuko ibintu byifashe
dushobora gukora inzwi yose tutagwaye umugongo byuma byacu birahasinzikarira mamurutisera avunagurika mundwi tuja mu igaraje nk'ituruzenga zine
kumunsi kumunsi mwiri barabara bya ubanza amasanganya goma yiyongera
iki rero biva kubera ibarabara ni bibi cyane
buri guye amazi sanga yabaye menshi akajya gahagashaye mbere itarago ivumbi ryari ryinshi cyane gatuma n'amaso yononekara
mu mabarabara yo hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura harayaca hari inyubakwa zikomakomeye nayo nyene ateye agahinda muri ayo harimo igitiriwe umuryango mpuzamakungu ONI Avenue des Nations Unies riri muri quartier Kigobe yepfo muri zone ya Ngagara rica kandi imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakoresha iryo barabara ntibatahura igituma ryibagiwe
ku by'ukuri ribarabara niri tworohereza na gatoya murabibona namwe ingene rimeze cyuzuye ibinogo cyuzuye ibintu bimeze nk'amabuye byaramaze kononekara imodoka zacu zirahagira ikibazo donc imodoka nishobora kumara ukwezi rero tire zitarononekara ni ukuvuga ngo twama mu igaraje iyo imvura iguye hoho rero ntari ikinogo ntushobora kuhabona
abakoresha amabarabara yo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura basaba ko ayo mabarabara yosanurwa babazwe n'ingene ayo mabarabara ameze kandi bama batanze amakori n'amatagisi leta ivuga ko abava ko akabagaruka ko ariko iyo mvugo ni jane n'ingiro
ikore turaritanga bakavuga yuko bagomba badukorera ibarabara ariko ntibyigera bijya mu ngiro ibyo rero biratubabaza
hariho n'amafaranga honyine twaba dutanga mu mwaka ku mwaka 50,000 tuvuge ngo kwitaxi ayo mafaranga ngo yari yateguwe kugira ngo amabarabara akogwe kuva tuyatangana n'uba amabarabara aracyari kujya nyine
urabona ibi bihe turimo amadokima guma duga dusaba leta rero ko iyo dufasha ibarabara bakarikoresha
umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB yishura ko muri rusangi hari umugambi wo gusanura amabarabara yaba yaje mu gihugu hagati canke yo mu bisagara ariko Sylvestre Nsanzerugeze yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko habaye ibura ry'ibikoresho kugira ibyo bikorwa byo gusanura ayo mabarabara bitangure
amabarabara yose twoca dukorera icyarimwe kuko n'uburyo ntibubitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'u Burundi icyarimwe hariho amabarabara tuzoca twihutira cyane gusumba yandi n'iri barabara riva mu Kigobe aho bita kuri PAF rigenda rica imbere ya ambasade y'Abanyamerika ni barabara ribabaye cyane rikeneye ko risubirwamwo ni nacyo gituma riri mu ya mbere azoca atangurirwako
ibintu biruko mu gihe muri uno mwaka w'2023 ushiru 2024 amafaranga leta izo yaratanguye gukoresha ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi gitegekanyirijwe amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 37 amafaranga bahinga mu byo kubaka amabarabara batashimye ko bakunze ibijuje Amerika babafata amajwi bavuga ko ari make bafatiye kukuna amabarabara yo mu gihugu yifashe muri kino gihe.
Kubitira mu Burusiya, Perezida wa Burusiya Vladimir Putin yahamagaje inama hanyuma yaho ikivunge cy'abantu cyashwaye mu kibuga cy'indege cya Dagestani barondera abanyisiraeli mu ndege yari iturutse i Tel Aviv. Timistoke Mutijima abaha iyi nkuru.
Perezida wa Burusiya Vladimir Putin yatumije inama y'abakuru b'inzego z'umutekano n'iz'igipolisi ku wa mbere nyuma y'umunsi umwe kivunge cy'abantu kiyoshye mu kibuga cy'indege cy'akarere ka Dagestan ubwo indege iturutse i Tel Aviv yari imaze kuhagwa. Amakuru aturuka mu Burusiya ahamya ko abantu basaga 100 n'ayandi barakaye cyane biroshye kuri kaburimbo y'ikibuga cy'indege cya Makashkara umurwa mukuru w'iyo ntara yiganjemo abayisilamu ku cyumweru nimugoroba bashakisha abagenzi b'abanyayisiraheli. Ministeri ishinzwe ubuzima ya Dagestan yatangaje ko abantu 20 bakomeretse, babiri muri bo bakaba ari indembe. Muri abo bakomeretse harimo abapolisi n'abasivili. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu iyo ntara yo itangaza ko abantu 60 bafashwe n'inzego z'igipolisi muri ako kaduruvayo. Iyo ministeri ntivuga niba hari ibirego yatanze kuri abo bafashwe, ariko inzego z'ubushinjacyaha z'Uburusiya zatangaje ko zatanze ikirego cyo guteza imyivumbagatanyo y'igihiriri. Itangazamakuru ryo mu Burusiya ryemeza ko urwo ruvunge rw'abantu rwagose indege ya kompanyi y'Abarusiya yitwa Red Wings ruturutsaho indege yururukira, ndetse ko ahubwo n'abapolisi nta kintu kigaragara bakoze cyo gukumira icyo gihiriri nubwo nyuma yaho imvururu zaje guhosha. Ikibuga cy'indege cya Makashkara cyahise gifunga kugeza kuri uyu wa kabiri mu rukerera. Perezidansi y'Uburusiya Kremlin yo yavuze ko abahembera izo mvururu baturuka hanze y'Uburusiya, ndetse n'umuvugizi Dmitry Peskov yongeraho ko inama yatumiwe izasuzuma ukuntu ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi bishakisha uko byakoresha intambara yo mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo bitane n'Uburusiya. Kuri uyu wa mbere ibiro ntaramakuru bya leta by'Uburusiya RIA Novosti byasubiye mu magambo ya guverineri w'umujyi wa Dagestan Sergei Meryokov, aho yemeza ko imvururu zo ku kibuga cy'indege zateguriwe ku muyoboro wa internet wa Telegram n'abantu bo muri Ukraine bagamije kudobya imibanire muri Dagestan no guteza imvururu. Ikinyamakuru kigenga cyo mu Burusiya cyitwa Medizona cyo kivuga ko hari imiyoboro ya Telegram yo mu Burusiya yari yatangaje mbere y'izo mvururu ko hari impunzi zivuye muri Israheli zari zitegerejwe kugera muri Dagestan. Icyo kinyamakuru kivuga ko umwe muri iyo miyoboro ya Telegram washinzwe n'umudepite w'Uburusiya witwa Ilya Ponomaryov ubu wahungiye muri Ukraine akaba ngo afite umutwe w'inyeshyamba zikorera mu Burusiya rwagati. Uburusiya bwakomeje gukerensa bwigengesereye impande zombi z'intambara ya Israheli na Hamas. Iyi ntambara ikaba ihaye ubuhumekero Uburusiya kugira ngo bwongere bugaragaze imbaraga mu ruhando mpuzamahanga. Uburusiya bwanaboneraho bukigobotora injishi y'ibihugu bikomeye bigamije kubuha akato kubera intambara yo muri Ukraine. Nyuma y'imyivumbagatanyo yo muri Dagestan, ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu byatangaje ko byizeye ko inzego z'umutekano z'Uburusiya zizubahiriza inshingano zazo zikarengera abanyayisiraheli n'abayahudi bose aho bari mu Burusiya, ndetse bukanacubya imikorere y'abashaka gutoteza abanyayisiraheli n'abayahudi. Guverineri wa Dagestan Merikov yavuze ko abagize uruhare mu mvururu bose bazafatirwa ibyemezo. Atangariza ku muyoboro wa Telegram ko ibyabaye ku kibuga cy'indege ari agahomamunwa ku inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zigomba kubifatira ibyemezo bikwiye.
Ijwi rya Amerika amakuru arabandanya mu bandanye mu visa y'Ijwi rya Amerika no ku mbuga zacu. Lionel Messi umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru aturuka mu gihugu cya Argentine yaratsindiye akandi gashimwe k'umupira w'inzahabu kagira ak'umunani, akaba ari umukinyi wa mbere ku isi uyu mwaka wa 2023 yayironkiye ako gashimwe i Paris mu Bufaransa. Ejo ku munsi wa mbere Lionel Messi atsindiye ako gashimwe kagira ak'umunani inyuma yuko afashije igihugu ciwe cya Argentine gutsindira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri taha mu mwaka wa 2022. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Steve Derek Ndizeye akurikiranira hafi ivyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Sweden yatanguye ashira yishura ikibazo cyo kumenya niba kuba Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe hari igitangaje
nibaza yuko atagitangaza kirenze cyari kihari kuko Lionel Messi ni mbere yuko ayo matora ya nyuma amutangaza ugiye gutahukana kugashimwe ka Ballon d'Or nibaza yuko amahigwe niwe yarayafise umuntu aragiye ibyo yaheruka gukorera igihugu cyiwe cya Argentine mu kugifasha gutahukana igikombe cy'isi yose hanyuma kenshi usanga rero umwe n'ibyo bikombe bikomakomeye ku isi na cyane cyane cyo gikombe cy'isi yose iyo umukinnyi agitahukanye usanga akenshi acyahabwa n'amahirwe yo gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or cyangwa umukinnyi yitwaye neza gusumba abandi nibaza rero yuko atagitangaza kirimwo uraje n'amateka yako gashimwe ka Ballon d'Or n'amazina arahabwa amahirwe cyane kuko Lionel Messi ugereranije n'abamukurikira hasi cyane urabona yuko izina giwe iriza hejuru cyane gusumba abandi
kuba atsindiye ako gashimwe inshuro umunani ni ibintu bitari bwabe mu mateka urabona mu myaka yavuba uwundi mukinnyi ashobora kuzoshikana ngaho canke n'urugero ruri hejuru cyane ku buryo bizofata igihe kugira haboneke ubundi mukinnyi ashobora gutsinda agashimwe ka Ballon d'Or inshuro nk'izo
ibipira y'inzahabu ya Ballon d'Or umunani nibaza yuko ari imboneka imwe kandi nibaza yuko muri ino myaka ya hafi nta wo kwizera yuko tuzosubira kubona umukinnyi ashobora gushikana imipira y'inzahabu kuko urabona abari hafi yiwe n'abakinnyi bakiri bato bafise amahirwe menshi cyane yo gushobora kuzotahukana umupira winza aho muri kazoza nk'umufaransa Kylian Mbappe ugashyiramo n'uwo munyanorvege Erling Haaland ariko rero nibaza yuko kuzobona umukinnyi azokwegeranya imipira y'inzahabu umunani nibaza yuko twobiha nk'imyaka nka 30-40 iri mbere niho kumbure tushobora kuzosubira kubona umukinnyi atahukana imipira y'inzahabu umunani
mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi harabaye impari nyinshi aho harabavuga ari we mukinnyi w'akataraboneka ari ku rwego rwo hejuru ashobora kuba ari n'imbere ya Pele canke Diego Maradona abandi bakavuga imbere y'uko atsinda igikombe cy'isi yose amukinnyi rurangiranwa mugabo adashobora kuja muri urwo rugero ya Pele na Maradona ubu atsinze umupira w'inzahabu inshuro umunani akaba yaratsinze n'igikombe cy'isi yose ni kiye kibanza mu muha mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi mugereranije na Pele na Maradona
nibaza yuko muri ino myaka ya hafi twovuga aho twamubonye nibaza yuko ibipira by'inzahabu umunani yongeye kwerekana no gushimangira yo Messi ari umukinnyi urangiranwa uyu munsi twofata nk'umukinnyi wa mbere ku isi nibyo ubushimwe bwa Ballon d'Or mu myaka ya hera ya kera bwahabwa na cyane cyane abakinnyi b'iburaya kuko nk'abakinnyi nka Pele abakinga Diego Armando Maradona hari imyaka batari bemere guhabwa ubwo bushimwe bwa Ballon d'Or nibyo babaye abakinyi beza ariko uyu munsi uravye iterambere ryo guhanahana amakuru amateleviziyo mpuzamakungu ubuhinga bwa none bw'ama social media biraboneka rero yuko Lionel Messi abayeho mu gihe ciwe mu bihe bidasanzwe biterambere gisi iterambere ry'umupira w'amaguru ivyo bigacha bimufasha nawe kumenyekana cyane agakundwa cyane gushikaho rero uyu munsi dushobora gufata yuko we mukinyi wa mbere w'umupira w'amaguru abayeho kandi bizogora kugira hongere kuboneka uyu mukinyi nkuko twaduheje kubivuga ashobora kuzotahukana imipira y'inzahabu umunani n'ubundi bushimwe bwihariye ku giti cyiwe
mu ijambo rimwe mu gihugu cyiwe cy'amavuko Argentine hari abamwinuba batamwiyumvamwo ko umwanya munini yamaze ari hanze akina muri Espagne mu mugwi Barcelona ubu kubera yabatsindiye igikombe cy'isi yose agatsinda na Copa America ubu bazomuha icyubahiro ko ari umuntu yanditse amateka mu gihugu cya Argentine bakamwiyumvamo
ije nibaza yuko byahindutse kuko urabye ku Argentine gutwara igikombe cy'isi yose igatwara na Copa America ibifashijwemo na Lionel Messi nibaza yuko ubu ari umwe mu bantu bafise icyubahiro kidasanzwe muri Argentine ikamenye ku isi yose nibaza yuko Lionel Messi nyuma yo gutwara igikombe cy'isi yose hoho yarashimangiye yuko ari umukinnyi akunzwe kandi no mu gihugu cyiwe nibaza yuko icyubahiro agiye guhabwa ari icyubahiro kidasanzwe mu mateka y'isi na igihugu cya Argentine kine mu mupira w'amaguru
ndabashimiye cyane
murakoze cyane namwe
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ariko mbere hari katubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije twabye yuko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatumye ko inama y'ibukokoma nyuma yaho ikivunga c'abantu ciroshe mu kibuga c'indege ca Dagestani baronderamo abanyisraeli mu ndege rivuye i Tel Aviv twabye kandi yuko ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Afrika yepfo butabariza abarundi barenga 90 bafungiweyo muri ico gihugu mu gisagara cha Pretoria nka bose bakaba bafunzwe bagirizwa ko ibyangombwa byabo byaheze bakaba batararonka ibindi twabwiye kandi yuko mu Burundi abakoresha amabarabara bidogera kuba atameze neza akabononera ivyuma ayirere ya makuru tubashikirije muri aka kanya murashaka kuyonka yandi kuri site ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiya abafashije mu buhinga bw'ivyuma na Diata.